kobavivu ka mugifaransa on jeti le texte sur un arbre qui porte les fruits. Jenny Badango na yetu aroma na wimana ya mwise umutani jewe ibyo nkora ndabikora ntakina kamishi bamwe bibatango narikoje kuva mu 93 ariko nabikoze nyifisi na 24 aho natangura kurera bakowe ngiri mutoyo utagira ngo ndabikora ngo hariho financement ngo canke ni association nabatwara nkabagaburira ibyo nimbuye muhiri wa kinyamuto rero ahubwo bampa ingoga zo kubandanya nkora kuko mbona ko abategetsi abayobozi b'i Burundi bakiri kure batashobora kwakira imvugo nk'iyi wacu irikira bakebura kumbure bashavuzwe nuko twavugishije ukuri
nk'umuntu atigeze yumva ivyo mwavuze mucira ku masonga ijambo mwavugiye kuri ayo maradiyo bazinze baratera ivyatsi
naravuze ko tubabaye ko bishe umwana akomeza amahoro nje ndababwira nti narahagurutse kuko bampaye agashimwe kuko mvugira agateka ku mwana nanka ku mwana ikigusa ivyo nivyo none umupolisi yise komeza amahoro niyamurashe kumutaka ndavuga ko hari impunzi nyinshi kandi bariko baratotezwa nko muri Tanzania none niba ariko bararaswa none niba ariko baricwa ndavuga ko amashirahamwe atagwanira ibyicaro bya politiki ko bemera mu mico yabo mu karanga k'amashirahamwe ko bazokwama bavugira agateka k'umuntu none bagiye gukorana n'intwaro ikinyiza yica ifunga irengera ku bagore ndavuga none ko ayo mashirahamwe atagwanira ibyicaro bya politike akoranye nabo ejo bazosigurira iki abana bari mu makambi y'impunzi niko navuze ari Mahama ari na Kivana ari Nduta bazoheza basigure ngo iki ngene batanze amahera ivyo navuze rero n'ubu ndabisubiramo kuko nibwo butuma Imana yambaye na narimo bazombuza kuvuga kuko noba ntumiye ku Mana kandi barampaye ubushimwe burenga 40 kuko navugiye Imana ubu nonuma ni ukuvuga ko norinda gusubiza ubwo bushimwe ni ukuvuga ko noba mpemutse nkaba niyatse urugori Imana yambaye nzokwama ndabivuga nkakurya Yezu yemeye akajya ku musaraba ari wenyine n'ukuri sinzobireka n'ubu babyumve banyumvirise nzo kwigira numa nopfuma mpfa nkabimva hako mpemuka ku butumwa Imana yambaye n'ubukirisu kandi bubinuma iyo ndabibonye ahubwo birananbera n'agahinda kuko abatutsi bavuze ngo mfashe abana b'abahutu haragiye cy'abahutu bavuga ngo nafashije abana b'abatutsi je nicyo navutse izirini navuze nabyo nibyo muri Somalia ajya amafaranga baronka nibahera abagenda muri Somalia narabivuze hanyuma bambajije ati none abo bantu bari bakwiye guhagarika nibyo kuko mbega umuntu yovuga ngo turagiye mu matora kuko nibyo amatora narabivuze ugenda mu matora bagatanguye koko gusaba ikigongwe abarundi bapfuye urw'agashinyaguro tutazi iyo baroye abo bantu bari mu iperereza naravuze ko ari abana bafatiwe ubusa kuko ntacyo bariko barakora atari ugusaba iteka ryabo kandi barambarije n'amatora ubona nibyo ushoboka gute nibatangure bakure imbonera kureba za kibigwanisho bazisubize mu buzima busanzwe hanyuma bafungura ivyo 1900 hanyuma abantu bahunze igihugu cabo nitwataha bahetse bahe abanyepolitike bategura ayo matora nibyo navutse bayategure umutima uri mu nda abantu batashe bashobora kuvugira ibi ku mutima kuko ubu n'abajya bose bakizitwa mu gihugu umuntu niyitegenza nice none narabeshe
hanyuma abo bamenyeshamakuru umwari kumwe muri ico kiganiro ubutegetsi bwo mu Burundi buvuga buti baraguhebeye ijambo ntibigira banagusaba ivyemezo ntibigira banasaba ko uyundi yogica avuga kuri ivyo vyagirije mwaragenda muratanga ivyemezo mufise
ne ivyemezo niba ibona none igihe nako navuga nta mafoto yari nyuma yerekana ingene polisi yarikira kubita abantu byaraboneka yibahaye ijambo umufashoni Françoise akora mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryo kurwanira agateka kazina muntu Ugenete ntiyatanze ibyemezo ntiyavuze ubwicanyi bw'agahomera runwa buriko buraba mu gihugu barerekana n'amafoto inyuma ibiriko biraba nabo none kubera iki barinda kuja kugira imyiri yerekana ibagende basaba ijambo none bari bindi bicare hajya bavuga ati ngaha yaravuze nta 900 biriyo nta mbonera kure ziriho nta bantu bapfuye nta mpunzi zihari
hagati aha tuvugana muherereye mu gisagara ca Ottawa muri Canada aho muheruka kuronka agashimwe mwo tubwira ivyako gashimwe mwakaronkejwe nabandi hama na gashimwe kitwa gute
inama nshingamateka ya Canada harimo imigambwe yose ngo hari yaciye imyaka 7 biyumvira ingene roshimira abantu bagwanira agateka kajina muntu rero ako gashimwe barakiyumviriye baratora abafashoni batatu baharanira agateka kajina muntu baraheza barakaduha mu ngoro yabo aha mu gisagara cya Ottawa na gashimwe bashimira abantu batanga ubuzima bwabo batagira ubwoba bagwaniye akateka kacina muntu bakita mu gifaransa e champion des trois internationaux de la personne yego niko bayita mu gifaransa sinzi ushobora kuyihindura mu kirundi
ngira ngo babana bahaye nico twokwita izina canke agateka ko kwitwa abafata iya mbere mu guharanira agateka kazina muntu
yego nivyo rero bishimwe n'abantu bo mu migambwe yose president w'iyo sous comité ya les trois internationaux de la personne
ubwo ayo mateka muhabwa baba mwebwe canke abandi nk'abaranira agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi no munsi ku icapo twabonye aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi kuko n'ijo rya Amerika amenyesha makuru batemerewe gukorera muri ico gihugu hariko biyamiriza n'ivyo bihugu ngo bashigikira abo bise gutembagaza ubutegetsi nico mwibaza bya bifitaniye ubucuti kuri uko kuvuga ngo kwiyamiriza abashigikira abashatse guhirika ubutegetsi mu 2015 hari isano bya bifitaniye n'ubwo bushimwe muhabwa
jewe nibaza ngo iyo umuntu yaburaniwe ntaburi ivyo avuvutira ni hahandi umuntu yagira ahere ati mpamba nibaza ko ariuguta imama none nanzi iyinge ndakubwiretiya nanzi uwo muntu yoba ari wari mwiza gushikaho oni yaramuhanuye ishirahamwe mpuzamakungu baragenda baramuhanura bose n'abagenzi bafatanije biranka ubu rero nuko baraba bo bavuvutira ndaburonka ntaburonka ubwo bushimwe jewe ubwiwanje baranzi barazi ibyo navuze kuva kera baranzi kuva mu 1993 jewe ntabwo ko ndabira ubukristu bwanje burambuza ko iyo bishe umuntu numa ukuvuga rero ibyo bari kwaragira nuko banzi baranzi nabo nyene riga bari batati none umuntu yubahutse kuva mirongo icenda na gatatu atigeza numa iyo habaye ubwicanyi ahaguruka atarabira naho bonkubita naho boza bagaturira bazobaza ingene banturiye mu ruyigi bazobaza ingene batwaye imodoka bazobaze ko n'umunsi batiturira n'ababyeyi ntimushobora kunshikira kuko nta muntu ahagari ku rukundo se aho rero naho bararamwa ahubwo banyongereza ingufu ubwo bushimwe bwo burabatera ishavu kuko bari bazi ko nzocokera nkanuma baratwaye ibintu byose bibaza ati ubu nta faranga nta nzu gira nta gihugu agira mugabo banyongerereza ingufu kandi n'ubu nabo twara byose barabitwaye baragiye muhiri wacu barasambuye n'akazu mama yashigiye baratwara ibintu bari ibibiki ndababwira n'ubu bavuga ngo batwara ngo amazu ega amazu niyanditse kuri jewe none ko bitiranya Maragarita na Maison Shalom ari jewe nabaye umupushiste none Maison Shalom niyo yabaye pushiste
Marguerite barankitse muramutswa ikigo Maison Shalom murakoze cyane gose kuri kano kanya muhayije rya Amerika
murakoze cyane dia umunsi mukuru wa Pentecoste.